Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Radio Inzamba gateka kawe mwavyumvise n'umwanya wo gukurikira makuru mu Kirundi kuri igenekerezo rya 19 munyonyo mwaka wa 2022 ariko bateguriye kuri uyu wa gatandatu ahagaze kuri zingingo nkuru zikurikira. Umugabo w'imyaka 21 wo ku musozi Rukere muri komine Kabarore n'intara ya Kayanza yaciriwe igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Yagirijwe na sentare nkuru y'igihugu y'iyo ntara kuba yarishe umugore wiwe kuwa gatandatu w'indwi iheze. Abanyagihugu nabo bo ku mutumba Gakungwe muri komine Kabezi ntara ya Bujumbura baridogera leta ko igomba kubanyaga amatongo yabo babayemwo kuva kera. Muravyumva murano makuru. Na impunzi z'abarundi ziri mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania zibandanya zituratuzwa, zimenyesha ko ziriko zihabwa ibiharage bidasha. Ibiharage byatanzwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ritanga ibifungurwa PAM ribicishije mu ishirahamwe World Vision. Aya n'ayandi ni mu kanya kazi.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Turongeye kubaramutsa duhejeje kubibabwira. Ugufungwa ubuzima bwose nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yahanishije ku muhingamo kuri uyu wa gatandatu umugabo w'imyaka 21 wo ku musozi Rukere muri komine Kabarore n'intara ya Kayanza. Abavyeyi biwe nabo bahanishwa gufungwa imyaka 20. Ibyo bihano bakaba babiciriwe inyuma yaho uwo mugabo yagiriwe n'icaha cyo kuba mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze yishe umugore wiwe. Abavyeyi biwe nabo bakaba bagiriwe n'icaha cy'uko bagize ubufatanyacaha muri ubwo bwicanyi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Alexandre Niyongeko.
Barengutswe imbere ya sentare Bizimana Jean murumuna we n'abavyeyi babo ari bo kamazina Emmanuel na Mpawenimana Efemi bagirijwe kuba bose baragize uruhara mu iganda kugwa ryamana ifashe Jane yari muyubakanye na Bizimana Jean ku musozi Rukere muri komine Kabarore. Sentare ikaba yavuze ko intandaro ya byose ari uko ku mutaga Bizimana Jean na Manifashe Jane bari biriwe barashwana, hanyuma ku mugoroba ararahira ararengwa ko atarara muri urwo rugo ko ategerezwa kurara atashe kwa se na nyina akazogaruka mu rugo yamaze kwibaruka imbanyi y'amezi 8 yari afise. Mugabo yaratevye aremerera uwo mugore kugenda niko kumuherekeza, ariko bageze ku musozi Rorero niho uwo mugabo yayica umugore wiwe amunize. Bizimana ja asha atungwa nayo yameze. Ikiziga cy'uwo mugore cahavuye gitorwa gihe c'isaha 10 z'ubuca nabo baba kuri uwo musozi kubera bari bumvise induru. Umushikiriza manza akaba yamenyesheje ko uwo mugabo ari we yishe umugore wiwe. Ababyeyi wiwe nabo abagiriza kuba barafatanije gukora icyo caha kubera impuzu z'uwo mugore yishwe bazisanze mu nzu z'ababyeyi ba Bizimana. Uwo mugabo yarahakanye kuba ariwe yishe mukiwe, avuga ko yanyereye agwa hasi aca aritaba Imana ubwo nyene. Nawe ngo yaciye agira ubwoba aca arahunga. Abo bose baciye basabirwa igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose. Urubanza rumaze kuja mu mwiherero, sentare yaciriye Bizimana Jean igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose. Abavyeyi biwe kubw'ubufatanya caha baciriwe ugufungwa imyaka 20. Murumuna wa Bizimana Jean nawe yari yikekwa kugira uruhara muri ubwo bwicanyi sentare yamwambitse izera.
Dushimire mugenzi wacu Alexandre Niyongeko. Imiryango y'abanyororo bari mu ibohero rya Rutana hamwe na bamwe mu bakora muri iryo bohero bariyamiriza itotezwa ririko rirakorerwa abafungwa. Aho ni nyuma yaho umunyororo afashwe n'umushikirizamanza wa Repubulika mu ntara ya Rutana ariko akorera ubusambanyi muri bimwe mu biro by'iryo bohero. Abanyororo bakaba bahavuye bategekwa n'urongoye iryo bohero gutanga amafaranga 200,000 umwe wese kuko bamudomye ku rutoke ko ari we yahagarariye ubwo busambanyi. Evelyn Mukeshimana.
Nk'uko amakuru dukura ngaho ku ibohero rya Rutana bivuga ngo byose byatanguye ku munsi w'Imana uheze. Umunyororo azwi ku izina rya Olivier Batazira Jegeza ngo yafashwe n'urongoye parike ya Rutana ariko akora ubushurashuzi n'umwigeme yoba yari aje ava mu gisagara cha Bujumbura. Procureur wa Rutana ngo abafashe ngo yaciye arungika uwo mwigeme mu gasho k'igipolisi o Olivier nawe asubizwa mu ibohero. Uwo mwigeme bakaba yavuye arekugwa inyuma y'iminsi ibiri. Iyo ngeso y'ubusambanyi bukoregwa mu biro na bamwe mu banyororo bikaba isanzwe imenyerewe ngaho kuri iryo bohero nk'uko byemezwa na bamwe mu bahakora. Bakongera bakavuga ko inyuma y'icyo fatwa ngo abanyororo barahagiriye amakuba adasanzwe. Ibyo ngo byabaye ku munsi wa kabiri w'indwi aho urongoye ibohero yavuye yagiriza abanyororo ko aribo babwiye procureur wa Rutana iby'ubwo bushorashuzi. Akaba yaciye yaka amahera 200,000 ku munyororo wese aririmo. Bamwe mu bakora kuri iryo bohero bagiriza urongoye ibohero rya Rutana kubagira uruhara muri ubwo busambanyi bukorerwa mu biro iwe. Aho bagasigura ko umunyororo ashaka gukora ubusambanyi yakwa amafaranga 300,000 kugira yemeregwe gusohoka, kugira atizwe ibiro bukorerwamo, naho agatanga andi mafaranga 50,000. Abanyororo hamwe n'imiryango yabo bakavuga ko muri iryo bohero bama batse amafaranga abanyororo atacavuye ko. Basaba abajejwe amabohero mu Burundi guhagurukira ico kibazo.
Ebina mukeshimana imyidogo ni yose mwanyagihugu bo kumutumba gakungwe muri komine Kabezi intara ya Bujumbura. Abanyagihugu bidogera leta bavuga ko igomba kubanyaga amatongo yabo babayemwo kuva kera. Abanyagihugu bagasaba ko uwo mugambi wo kubanyaga uhagarara. Ido nido na Edi Claude ni nahazwe.
Abanyagihugu bo kumutumba gakungwe bavuga ko badatahura ukuntu leta igomba kubaka amatongo bavukiyemo. Abanyagihugu urako ayo matongo basanzwe kandi bayafitiye impapuro bakagiriza abarongo intara ya Bujumbura kuba bari kwisonga y'uwo mugambi.
Mama nimu nyimvire n'abantu bahapfukiye bakahakurira bamaze nk'imyaka nka 50 kandi irenga ariho baba ngo kajagomba ngo naha leta mu bisanzwe irekeranye kunyaga abenegihugu. Ibyo tongo ntabwo ari irya leta, ibyo tongo ni iry'abenegihugu. Mungao ushiku alategeti uhele kuiba ura matari baguma wabuza arene gihugu ngo kila zira kuwa kwenye wa mstane ngo kila zira kuwa kwa hizi ni barabara.
Awanyagihugu wavuga kandi ko kuruyo mutumba hirigwa igipolisi kugira kibuze n'ushaka kubaka. Basaba leta guhagarika uyo mugambi wo kubanyaga amatongo.
Twagomba rero mwumva aya marira yabo ku mutumba gakungwe mubatabarize bireke gusahura ayo matongo y'abenegihugu. Hari naho tubaza ko ibyo bari tarashikira n'umukuru w'igihugu ngo abyumve. Uhirirwa igipolisi nubwo nakuba kaca baza kumusambuza ngo n'induru gusa zihari. Nimwumve aya marira y'abenegihugu ku mutumba gakungwe.
Kuri iyo myidogo y'abo banyagihugu uruganda rwa Radio Inzamba Gateka Kawe twagerageje kurondera kuri telefone Esperance Yabonimana musitanteri wa komine Kabezi na Desire Sengiyumva buramatari w'intara ya Bujumbura kugira bagire icyo bavuze kuri iyo myidogo ariko uruganda rw'abakenye.
Mu mpunzi z'abarundi naho amakenga ni menshi ku mpunzi z'abarundi bari mu ikambi y'Inyarugusu iri mu gihugu cha Tanzania. Ni mu gihe izo mpunzi zimenyesha ko zaronkejwe ibiharage bidasha. Ibyo biharage ngo byatanzwe n'ishyirahamwe mpunzamakungu PAM ribicishije mu ishyirahamwe World Vision. Ni mu gihe izo mpunzi atahandi zizera ibyo bifungurwa na rijya leta ya Tanzania wajije urudandazwa muri iyo kambi kandi atawusohoka ngo aje kwiyungunganya. Ido nido na Josephine Jones Mpunzimana.
Hadutse amatati hagati y'ishyirahamwe PAM ariryo ryatanze ibyo biharage ribicishije mu ishyirahamwe World Vision bisanzwe rigaburira impunzi muri iyo kambi hamwe n'ishyirahamwe rya leta ya Tanzania rihaba impunzi. Ni mu gihe uhagarikiye iryo shyirahamwe rya leta ya Tanzania amenyesheje ko ibyo biharage bitazobandanya bitangwa nk'uko amakuru ava muri iyo kambi y'Inyarugusu abimenyesha.
Hano cyatangizwa mu kwezi kw'icyenda aho bigeze gutanga ibiharage ibarisha Abarundi ndetse n'abakongomani barabipfukeye mu kwezi kw'icyenda. Hanyuma ibyo biharage impunzi zibitetse zisanga ntibisha ku mwanya wigenewe bisha bitebye kandi bigasha kubiri kubiri. Hanyuma rero impunzi zihavuye zitanga amakuru kubabandongo zidabo kubaba serukira ndetse no kwa nokuyu serukira ngonzi hano tumubwira ko ihari cyatanzwe n'ishyirahamwe na BST inikishije mu ishyirahamwe World Vision risanzwe arigeye ikaburira ikundi ifungugwa hano ko iyo hari urudasha hanyuma rero niho kuri serukira ngonzi muri leta hano yahakana ko WFP cyashishikara iheza inkunzi ihari urudasha na mujya ikundetse n'ifise ikibazo cy'inkwe ku buryo budasanzwe hano.
Hasi hafatwa ingingo yo guteka ibiro 50 by'ibyo biharage ibiro 25 muri ibyo babiteka babanze kubyinika ibindi 25 nyene bitekwa bitinitswe. Ibyo byose babikoze abaserukira ishyirahamwe PAMA n'abaserukira ishyirahamwe rya leta bahari kugira ngo barabe umwanya ibyo biharage bifata mu gutekwa nuko byo babisha
basanga ibiharage igiye gusha neza neza ibya mbere mu masahane ibya kabiri mu masaha 5 ibya nyuma amasaha 6 urugendo hanyuma icyo bigaragara neza ko abaserukiye umuceri abaserukiye karumwe kandi bavuga bati ibiharage kweri dusanze bindasha kuko turavye ibiharage ingovu byikoze tukaraba n'imbi byikoze kuko hasomye iminduga 4 imodoka 4 ndetse byasomye amagogo y'imbi imbi zumye imbi zikomakomeye aho bari kubarabitekera tukaraba n'imbi zikoze n'ingovu zikoze muri uko ubundi bihari ndetse abantu bakomeye abadamu hari ukwiko kujya guhiga kujya kw'imvundi ijya guhiga imwe tubona twebiri hari kweri kibisha ntamuhiye bikeka mu gitondo ngo umwana agende ku ishuri abifunguye rero tubona ko bindasha abo bari abaserukiye mucyeyi babanyije imvundi baravuga bati twebwe turabona ko biharage bindasha.
Igihugu cya Tanzania kikaba carafashe ingingo yo kubuza impunzi z'abarundi ziri mu makambi kwiyungunganya mu kudandaza canke kurima izo mpunzi zikaba ubu zitunzwe gusa n'imfungurwa zihabwa n'ayo mashyirahamwe y'abagiraneza.
Inzamba
amakuru arabandanya kuri radio Inzamba agateka kawe nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu uyu ni wa mwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko icuno munsi kiza gushimikira ku biganiro bigiye gutangura i Nairobi ibiganiro bizohuza igihugu cha Congo n'imigwi yafashe ibigwanisho ibarizwa muri ico gihugu hamwe n'ico ivyo biganiro bishobora gushika ko ku isoko mugishikirizwa na Pierre Gahungu.
Kwisoko kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Ibiganiro byo kurondera amahoro mu buseruko bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ahasanzwe habarizwa imigwi itari mike yafashe ibigwanisho harimo n'umugwi wa M23 bigiye gusubira gutangura ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2021 munyonyo umwaka w'2022 mu gihugu cya Kenya. None amahirwe yuko ibyo biganiro bishika ku nyishu irama yobangana gute mu gihe hari imigwi igwanya ibihugu bibanye bya Congo yashyizwe ku ruhande muri ibyo biganiro. Nyishuri muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 19 munyonyo umwaka w'2022 mukagishikirizwa na Pierre Gahungu ndabahaye ikaze. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo ibarizwamo imigwi igwana irenga 120 ku bw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA aragaruka ku migwi mikuru itungwa agatoki na ONU ko ariyo ibangamiye umutekano mu buseruko bwa Congo.
ADF wo muri Uganda, FDLR wo mu Rwanda, M23 wo muri Congo na Red Tabara wo mu Burundi, iyo migwi yitwaje ibigwanisho uko ari ine n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ihungabanya umutekano mu karere k'ibiyaga binini kurusha iyindi. Iyi ikaba iri mu migwi irenga 120 iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu cyegeranyo yise Barometre Securitaire du Kivu cyasohotse mu mwaka uheze w'2021. Amashirahamwe Groupe d'Etude sur le Congo na Human Rights Watch amenyesha ko imigwi yitwaje ibigwanisho y'abarundi isigaye muri Congo ari Red Tabara ikomeye kurusha iyindi hamwe na FNL. Kubwayo mashirahamwe umugwi Forebu wavugwa muri ico gihugu inyuma ya 2015 wahavuye uzimangana abagwanyi b'umugwi Red Tabara batanguye gutororokana inyuma y'amatora y'amakomine yo muri Rusama mu 2010 igihe imigambwe yari ikomeye mu itavuga rumwe na CNDD FDD yakuramwa karenge yagirije umugambwe uri ku butegetsi ko wivye ayo matora icyo gihe abari guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yari gukurikira baciye babivamwo abo nabo bakaba bari Domitien Ndayizeye wa Sahwanya Frodebu, Alexis Sinduhije wa MSD, Pascaline Kamayano wa IPD Zigamibanga, hamwe na Leonard Nyangoma wa CNDD. Icyo gihe basaba kwa matora y'amakomine asubigwamo ibitahavuye biba umugwi witwaje ibigwanisho FNL nawo ukabugizwe nabiyonkoye kuri FNL ya Agaton Gwasa wari umaze imyaka irenga 15 ugwanya leta y'u Burundi imbere yo guhagarika intambara mu 2008 mu nama y'umutekano ya ONU yo kuwa 2026 gitugutu uwo mwaka w'2022 ubufaransa bwasabye ko abagwanyi b'imigwi yitwaje ibigwanisho y'abanyekongo boshigwa mu mugambi wo gusubizwa mu buzima busanzwe abagwanyi b'abanyamahanga nabo bagashira ibigwanisho hasi atacyo barinze gusaba bagaca basubira mu bihugu byabo Uuserukira Republika ya Demokarasi ya Kongo wewe yasavye leta z'u Burundi, Rwanda na Uganda ko zovugana n'imigwi yitwaje ibigwanisho ikomoka muri ivyo bihugu kugira barangize amatati bafitaniye.
Munja n'izi ntambara muri kano karere ni ngombwa yuko imigwi yose yegwa n'umutekano mu karere k'ubuseruko bwa Kongo ije mu biganiro ikumvirizwa kugira hashikwe ko amahoro arama mu karere kose. Niko bibonwa na Alphonse Rugambarara, umwe mu bagiye mu biganiro byashikanye Burundi ku masezerano y'Arusha.
Ibiriko biraba ubu muri aka karere binyibutsa ahanini yuko iyo n'umuhuza ataravye neza ibibazo na cyane cyane abatera ibibazo n'igituma ibyo bibazo bihari harabingorane. Iyo rero wibaza yuko abana badakomeye barashobora no gukomera mu nyuma ugasanga n'ibyo mwakoze bibaye impfa gusa haciye igihe kitari gito kuko muri aka karere boheza bakaraba igituma kuva muri 1990 aka karere ntikararonka agahema. Habaye ingorane intambara mu Rwanda, haba intambara mu Burundi, hari intambara muri Congo 1996 gushika n'ubu, ariko kwicara kugira amasezerano byabaye igihe kitari gito. Amakuru twoza turavuga ayitwa i Arusha, ayitwa i Rusaka, ayitwa i Nairobi, ayitwa i Kinshasa, ayitwa i San City, ayo yose n'amasezerano ariko yabaye imfagusa. Nibaza ko bahuza b'ubu bakwiye kwibaza igituma ayo masezerano koko adashika ku mahoro muri aka karere, n'ababituma n'abakuru bo muri aka karere nyene nabo nyene bakaraba ati mbega ko tumaze iyi myaka yose kuva muri 1990 gushika n'ubu ata mahoro turaronka, ikibazo kiri hehe? Ubwo ntikiri kuri twebwe, cyitwa rebellion kirongereka iyo hagati mu gihugu ibibazo bigumye ari umurengera. Aka karere gakenewe yuko koko abantu bicara bagasubira kuvugana kuri uko abanyagihugu bo bararushye. Aka karere kacu niko gafise abahunze ibihugu byabo benshi.
Ibikorwa byo kurondera umuti mu migenderanire biciye ku mukuru w'igihugu cya Angola, Joao Lourenço, arongoye ishyirahamwe ry'ibihugu byo mu biyaga binini Siegel, hamwe n'uwahoze arongoye igihugu cya Kenya Uhuru Kenyatta ariwe muhuza mu kurondera amahoro mu buseruko bwa Congo, byarabandanije muri iyi minsi iheze kugira bagerageze kuronka umuti urama. Ni na hano dushize isozerere ikiganiro ku isoko cy'uno munsi bya gahungu ni jenerali ko ndakibashikiriza ndabahisango ku wa gatandatu za mu kindi kiganiro naho utaha.
Cyari ikiganiro ku isoko
cya gahungu urakoze. Ubu naho dukurikire amakuru yanditswe n'ibinyamakuru muri nondwi turangije.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho mudukurikira muherereye sangwe ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru gushira imbere akanovera biracari kure mu Burundi byandikwa n'ikinyamakuru iwacu mu gihe hari ko hahimbazwa mu Burundi umunsi wahariwe ibihingurwa by'akanovera kuri no wa gatatu igenekezo ya 16 munyonyo Severino Sindayikengera umuyobozi mukuru wa BBN yamenyesheje ko iryo shirahamwe rya leta rikoresha abakozi bake kugira bashobore gukora igikorwa cyo gucungera ibihingurwa mu gihugu cyose akanovera k'ibihingurwa mu Burundi karacari kure ariko turiko turakora ibikenewe kugira Uburundi buje ku rugero rw'ibindi bihugu kubijanye no gutunganya ibyimbugwa na inguriro na cane cane biribwa byamenyeshejwe na Severino Sindayikengera abajijwe kubijanye n'ibihingurwa hakoreshejwe ubuhinga bubayabaye uyo muyobozi wa BBN yishuye ko mu byo bajejwe bataraba ivyo vyimbugwa bita produit artisanal mu gifaransa ivyo bacungera ngo ni vyimbugwa n'amahinguriro mato mato be nayisununuye buke buke petite et moyennes entreprises mu gifaransa Umushikiranganje wa mbere yakiriye userukira igihugu c'Ububirigi mu Burundi hamwe n'userukira ikigo c'ishiramwe muza makungu ONU kijejwe uruja n'uruza rw'abantu OIM ABP Info yandika ko umushikiranganje wa mbere Jean Ndirakobuca yakiriye Alain Van Gucci aserukira Ububirigi be n'umfaso ni Vijaya Suri aserukira OIM hari ku munsi wa mbere inyuma y'iyo mibonano umuvugizi w'umushikiranganje wa mbere Moyize Nkurunziza yavuze ko Jean Ndirakobuca yishuye ku mpungenge z'userukira Ububirigi zifatiye ku bihano bishobora gufatirwa abarundi bazota bavuye mu gihugu cya Serbia nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu yabitangaje Umushikiranganje wa mbere yarahumurije ko atagihano na kimwe kizofatwa kuko atamategeko bahonyanze Uburundi na Serbia bufitaniye amasezerano yo kwinjira no gusohoka atamusha arizo visa zirinze gusabwa ABP yongera ko mu mubonano n'uburongo ibiro vya OIM mu Burundi baganiye ku bijanye n'ubuzi bw'ugwaruka ikibazo cy'urudandaza kw'abantu gushigikira impunzi zitahutse be nuko abateshejwe izabo babangamiwe n'ibiza bifatiye kuhindagurika ry'ibihe reka n'ibindi bituma abantu batabakomo Ukwimba ubutare mu buhinga bubayabaye byateye uruhombo rurenga ibice 60% byandikwa n'ikinyamakuru Burundi Echo icyo kinyamakuru cibutsa ko haciye umwaka n'igice hahagaritswe ibikorwa by'amasosiyete acukura ubutare ariko naho zahagaritswe abimba ubwo butare bakoresheje ubuhinga bubayabaye exploitation artisanale mu gifaransa barasubiriye biciye mu makoperative barimwo ariko naho biruko agahombo kangana ibice birenga 60% kubera uburyo buke bakoresha nk'uko Burundi Echo ibandanye bivuga amakoperative 106 niyo acukura ubutare bw'inzahabu ku birombe bigera ku 124 nk'uko byemejwe na Jean Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ku igenekezo rya 24 gitugutu hari ingozi mu nama yo gusuzuma uko ibikorwa byo gucukura ubutare byifashe ku kibazo cyo kumenya ryari amasosiyete abijejwe azosubira kugururirwa imiryango muri ico gisata bubundiye ko candika ko icatumye bahagarika amasezerano ari uko ataburinganire bwari buhari hagati y'aya mashirahamwe mvamahanga na leta y'u Burundi ari nayo yari kuba intandaro ikomeye yo guhomba ku gihugu mu bushikiranganje bw'ubutare n'agataka basigura ko amategeko agenga ico gisata ariko arasubigwamwo agiye kuzosubira kwihwezwa mu nama shikiranganje mu nyuma aheze yemezwe n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka umukuru w'igihugu abone kuyitera ko umukono nino ngaduciye dusozera ko ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru ariko menshikirizwa na Kahindusabe umunsi mwiza mwese na ubutaha
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Nina hano rero duce dusozera no makuru twabateguriye nshimire mwebwe mwese mwaduteze yompi bagenzi banje bayateguye ndabashimiye Jusine Kaze na yashikirije nk'abandi bikebanuye nahuta.